VOA. Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe, ni Thomas Kamire ndi kuri mikro. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Turashaka muri zo ngendo z'amahoro kwiyamiriza ingingo ya ONU ivuga ko horongikwa inteko mpuzamakungu, kwiyamiriza irementanya rivuga ko haiko hategurwa ihonyabwoko mu Burundi.
Uyu ni ambasaderi Rose Ntawe, umuyobozi w'ishyirahamwe WAP Burundi riharanira amahoro mu myigaragambyo yo kwamagana umuryango w'abibumbye uyu munsi mu Burundi. Ni amakuru y'u Burundi rero. I Bujumbura, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki agera ku 600 yatunganije imyiyerekano yo kwamagana Loni. Eloge Wilika Neza yayikurikiye.
Abari mu myiyerekano bahuriye mu kibanza cyitiriwe kwikukira ko Burundi kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Hari kare mu gatondo bari bagizwe n'abakiri bato, abakenyezi n'abagabo, hamwe mbere n'abantu bahumuye. Imbere yabo hari hatamaje abafite ivyandiko vyiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu n'ingingo zose ryoshira hamwe ryafatiye u Burundi. Bihereje barabara ryitiriwe Chaussee Peuple mu Burundi bakatira muri Avenue de l'Université imbere yo kubandanya muri Boulevard de l'Iprona. Bashitse muri iryo baciye bakatira aho icicaro c'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu. Ni muri zone ya Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura. Bahageze akayagwa karayaga. Abasirikare bacungera ivyo biro bari batonze kugira ngo ntihagire uwegera uruhome n'umuryango wo ku rwinjiriro. Abapolisi bariko bacungera imyerekano nabo nyene bahavuye bafasha kugira ngo abari mu myerekano bagume mw'ibarabara. Ijambo nyamukuru ryashikijwe na Menedore Nibaruta, icegera c'urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi.
Hariho abitirira amashirahamwe bakavuga yuko adakirana ibyicaro vya politiki, ariko arukwanguha nyabuna bakiranira ibyicaro vya politiki mbere bakabikiranira nabi mu kugomba kwica abene Burundi. Abo rero sabari ngaha banyakubahwa, mudakiranye ibyicaro vya politiki sindabatumye kugenda munikane muri politiki. Igihugu kidafise amahoro ishyirahamwe ryawe mugira aho ukorera. Ishyirahamwe ryawe nimba ari iryo gutera ibitoki cyangwa iryo gutera ibitunguru, ntushobora konka aho ubikorera hatari amahoro n'umutekano.
Bari baje mu myerekano harimo n'abatwara canke abaserukira amadini n'amashengero.
Data ugomba kukugwanya nawe uzomugwanya, ugwanya igihugu cy'u Burundi uzugwane nawe mwami, itsinzi ni yawe uzubananye bikora nk'ukurima. Data uzigame u Burundi n'abarundi n'abarundi kazi mu izina rya Yesu. Ishengero ryawe ntirivise aho ugiye gukorera ata mahoro, ariko duhamagaye amahoro ava kuri wewe atavuye ku bazungu canke abirabure, ariko ya mahoro atangwa nawe mwami. Sezerano watuvuka ko acashika. Data iki gihugu chawe abazungu baze bagihumbire, abakivuga nawe bazokivuge neza.
Nabajije mu waje muri iyo myerekano kwatakarenganya ibonamwo kubona harabandi bo mu mashira hamwe yigenga mu mwaka wa 2015 batumye ku imyerekano, ariko inzego z'umutekano zikayiburizamo. Jehaha Kizimana twarishira hamwe Foricon F yanishuye bikurikira
kuvuga ko aba batunganije imyerekano bwa mbere barenganijwe naza ko bataciye mu mategeko nkuko ahubwo bari afite izindi nyungu za politiki ariko barahiga. Ariko twebwe n'amashami yigenga ataruhande na rumwe dukeneye guhengamira ko leta ikoze ibi twabivuga, opposition ikoze ibi turabivuga, ni ni raporo twahagurutse kugira twiyamirize twese hamwe.
Mu byabari mu myerekano biyamirije harimo n'ingingo y'igisata cya ONU kijeje wateye akazi na muntu cyafashe kuri uyu wa gatanu i Geneve mu Swiss. Iyo ngingo isaba ko hoza umugwi wigenga wakora amatohoza mu kiringo c'umwaka ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 hadutse indyane za politike mu Burundi. Terence Ntayiraja, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu, nawe nyene yari muri iyo myerekano, asigura ko iyo ngingo ata Burundi yotera ubwoba.
Ibihugu byarakoranye ishami 70 byarahariye iminsi hafi itatu ntibyumvikana bihava bigira amatora. Bigize amatora ni ibihugu bitarenga 19 byayemeje ibishami 71 byigiriye iruhande biti ishwida ibyo bintu twiyuhejeye raporo n'ibyo bintu, nandicyo tubivuze ko n'ibindi byavuze biti nibishoboka no kurenganya barundi aha mu ivyo hakaba arimo ibihugu rutura bibiri ubushinwa no Rusiya iyo ngiye naba bayitoye izogira ingwara nkize ya niba police yagira n'abandi bari batoye naho uvuga bateka twikishe mu nama nkuru ya ONU barabikora mugabo mwibuke yuko muri izo bihugu byavuze biti ntibishoboka harimo ibihugu bibiri rutura bifite cyo bita droit de veto ijambo rya nyuma naba cyo bakame kivuga kiti ntibishoboka tukagomba guhuza barundi yeye yuko ivyo bintu bakoze tutavyemera kuko bifatiye kuri raporo y'ibinyoma ivyo binyoma ahubwo nibimanze bihakanwe hanyuma tuvugane kuri ushana woni kugira ngo ibintu bigeneza mu Burundi
ku munsi wa gatandatu windwe heze leta yari yahamagaje imyerekano makomine yose y'u Burundi iyo myerekano yitabwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika jeje wagati y'akazi na muntu n'ibibazo by'akazi Tom Malinowski abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yasabye abategetsi b'u Burundi kutagoza ibintu yibutsa ko atamwanya wo gutakaza ukiriho eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Imyigaragambyo yo kwamagana runi mu Burundi yabaye kandi no mu Kirundo yatunganijwe n'abakenyezi bo mwishyirahamwe WAP Burundi riharanira amahoro Jean Bosco ndarurinza araduhiye inkuru
Umutumba wa Kinyangurube muri komine n'intara ya Kirundo niho rugendo rwitiriwe amahoro kwabereye kwagizwe n'abakenyezi baturuka mu ntara zine z'uburaruko arizo Kayanza Ngozi Kirundo na Muyinga rwateguwe n'abakenyezi bishinze kujya ku kivi cy'amahoro bahurikiye mu ishyirahamwe WAP Burundi y'imfunyafunyo
y'ubuseruko mu kudaca urubanza kwa Ngondagonda
iruhande y'ivivugo twumva amajambo hari n'ivyo twashobora gusoma bari bitwaje ni nk'ibi Turiyamirije ingingo z'igikenye zifatirwa u Burundi ego agateka ka muntu gakingira oya agateka ka muntu ko gukina politike amajwi 21 y'imfa gusa bingana ntibituraba urugendo rwashikanye abo bakenyezi ku kibuga ca Kagege muri komine Busoni ambassadrice Rose ntawe arongoye ishira hamwe WAP Burundi yavuze icatumye batunganya ugo rugendo
turashaka muri zo ngendo z'amahoro kwiyamiriza ingingo ya ONU ivuga ko horungikwa inteko mpuzamakungu hano mu gihugu cyacu kwiyamiriza itegeranyo byose nk'itegeranyo kiremenanya cy'abahinga ba ONU kubijyanye n'agateka kazi na muntu kwiyamiriza ingingo y'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu kwiyamiriza iremenanya rivuga ko hayiko hategurwa ihonyabwoko mu Burundi naho nyabwoko riko rirategwa mu Burundi mwese murabyibonera mwese murabana mu butandukane bwanyu ivyo vyegeranyo rero bisohoka kubera iki bisohoka bifatiye ku nkuru zitangwa n'abihaye ingendo yo kugurisha no gucafuza igihugu cyabibarutse
mu bagize urugendo harimo n'abagabo nubwo rwari rwahamagariwe abakenyezi Adolphe Mbonimpa umushinga mateka yatowe mu ntara ya Kirundo numwe mu bagabo bari bitavye ubwo rugendo avuga ko batari kureka ngo abakenyezi batambe birorera kandi amahoro baharanira araya bose nk'umututsi yemeza ko atahonya bwoko ririko rirategurwa mu Burundi
twe turiyamiriza ibyo bintu bavuga yuko hari honya bwoko cy'abatutsi kubera yuko nkaje turiko turavugana ndumututsi nico gituma tuvuga tuti nta honya bwoko rihari rero si bavuga yuko mu Burundi atangwane zahabaye mugabo ntizabaye izubwoko ni murabe namwe kudeta yabaye mu gihugu cacu yarema ahutu n'abatutsi hanyumba muravye ingorane zagiye zirashika abashobora kuba barapfuye canke baragize ingorane harimo abahutu n'abatutsi ibyo byose rero byerekana neza yuko atari by'amacakubiri byigeze bihaba ahubwo abashaka kuzana amacakubiri ntiberekane ibyo bindi bashaka gushikako naye bundi hoho twebwe ntavyo tubona
WAP Burundi byashitse muri komine ya Busoni gitwaje agakemanyi k'abantu bahungutse kari kagizwe n'ifungurwa ibitenge n'isuka muri iyo miryango buramatari w'intera ya Kirundo Merikiro na Nkwahomba yahamagayemo abakenyezi babiri kugira bagire ico bayagiye abandi ku buzima bwo mu buhungiro
abadaheruka guhunguka bababwira ukuntu bagowe amoso agatemba bakaba nayo baciya ntayo bamize
amatugezi kirehe tuhashitse ati aha naho muhashitse muraba gatatu abaza bose nta n'umwe yigira ava ngaha bose bahonera ngaha havuga nimbe mana je n'abana banje n'abanzanye n'unze basubira inyuma gute ko je ngo
muntu zifunza kumunga urambaza yanabonye n'umwana wanje nazise je narageze ngira ndacika ndavuga ati jewe ndatashe hanyuma wacyo mvuze yavuga ati mugire wewe nuta urenze usoro
Kubwivyo ishirahamwe wapu Burundi risaba ko abashaka guhunguka bokoroherezwa.
Natwe ishirahamwe y'abakenyezi bari ku kivi cy'amahoro wapu Burundi turateye akamo ibihugu byakiriye impunzi z'abarundi kuzohereza cyane cyane abifuza gutaha atagahato. Ishirahamwe yitaye impunzi naryo hasera turarisabye kuvugana n'aya mareta yegwa n'icyo gikorwa kugira ngo abifuza gutaha ntihagire intambamye n'imwe ibabuza gutaha.
Ishirahamwe wapu Burundi ryatanguriye urugendo nk'ugo mu gisagara cya Bujumbura. Ambassadrice Rose Ntawe arongoye iryo shirahamwe avuga ko ingendo z'amahoro nk'izo zizobandanya no mu bindi bice biri hagati mu gihugu. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ibiciro by'ifumbire y'ikizungu byarazamuwe mu Burundi. Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Rutana bababazwa n'uko batabimenyeshejwe hakiri kare. Fidelity Shatse yaduteguriye inkuru.
Akavura karabombetse isi, abaremyi nabo bari mu myiteguro yo gutera. Iyo myiteguro kuri bamwe ijana n'imyidogo ivuye ku idurwa ry'ibiciro by'imyavu y'ikizungu ikoreshwa mu gutabira indimo iyo bita amangre chimique muri mu Gifaransa. Mu gihugu cyose abaremyi bifuza umwavu w'ikizungu barabashirwa ku ntonde, hama bagatanga igice amafaranga atekanijwe kugura uwo mwavu ico bita avance muri mu Gifaransa, ayasigaye nayo bakayatanga uwo mwavu umaze kubashikira mu turere babaye. Muno mwaka rero kuko amakuru dukura mu barimyi twaganiriye mu ntara ya Rutana, abarimyi igihe batanga iyo ngwati ntibigeze babwirwa ko igiciro cy'umwavu kizoduga. Bamwe muri bo bamenye ko ibyo biciro byaduze ari uko bashitse aho bagiye kuwutora.
Tugiye kuzana ngari twari twaraguze, tugiye kuriha bwa kabiri dusanga ku giciro cyahora kuri deyape hongeye ko amaheri 3,000 kuri ire, nasanze harenga ko 5,000. Hanyuma naciye nsubira inyuma uwo munsi ndataha ncaninda kuza kurondera ayandi mafaranga kuko ayo narinzi yuko ndiha yarenzeko.
Twasanze igiciro cyaraduze, ayo macye dusubira inyuma. Twaciye ntaje ninaguze imifuko ibiri, aba ndiko bica ndondera umuntu yomfashe kugira ngo tutege kumenya ushaho yigomba kugira ngo ashinde mu nzira agafuko kamwe amacye afashe kwiri.
Ibyo biciro byaduze ku myavu yose ikoreshwa no mu gihugu cy'u Burundi ku rugero ruri hagati y'2,000 n'3,000 by'amafaranga y'amarundi. Nk'akarorero umufuko wa 50 vya DAP wavuye ku mafaranga y'amarundi 45,000 uja ku 18,000. Nayo umufuko w'umwavu witwa ure nawo nyine 50,000 wavuye ku mafaranga 33,500 uja ku mafaranga 50,500. Abarinzi twaganira bamenyesha ko vyari kuba vyiza bayimenyeshejwe kare kugira ngo barondere amafaranga arenga ko kubiciro bari bamenyereye.
3,000 ku gafuko bakakudugirije ko n'amahera menshi n'imiburiburi botubwira imbere y'igihe, kuko turazi yuko ngira ngo ibintu bishobora kuza birahinduka. Mugabo babitubwiye umuntu akabararondera, hajya akurondera amahera 3,000 twebwe ino mu gihugu hagati urashobora kubihiga n'ukwezi ntubironke. Nizo ngorane dufise rero, mugabo babikubwiye kare basi ukaba urahiga n'umugateranya n'uwundi bugapfuma ukoresha.
Mu buyobozi bw'urugi n'ubworozi mu ntara ya Rutana bavuga ko nabo nyene iryo duga ry'ibiciro baribimenyeshejwe bateba. Aho Venerant Bazirubusa avuga ko bayimenye hasigaye indwi zibiri ngo uwo mwavu utangure gutangwa. Amenyesha kandi ko kuva bakibimenya bihutiye kubimenyesha abanyagihugu babicije mu mashengero no ku ndongwe z'imitumba. Ariko rero kiretse idudwa ry'ibiciro mu ntara ya Rutana hariho imyavu itaraboneka. Sengiyumva Fidele adandaza umwavu w'ikizungu muri komine ya Mudie aho bita ba distributeur muri rurimi rw'Igifaransa, avuga ko bamaze kuronka umwavu wa DAP wonyene. Amenyesha kandi ko aguma ahanga n'abanyagihugu babaje gutora ubundi bwoko bw'imyavu y'ikizungu batangiye amafaranga y'ingwati.
Urabona dufise angle ya DAP yonyene, nk'ubu benshi bashaka ire yatevyo n'ubu ntiraza, kandi usanga umunyagihugu yatanze amafaranga akavuga yuko amafaranga yo bashobora guherayo ari ire canke DAP, bisanzwe zari kuzira rimwe, ariko ubu benshi baraza bakatubaza ire tukayibura kubera itaraza.
None mubwiye mubaje muri DP yayo baca babishura gute?
Twebera tubwe ko izohora izira rimwe.
Umwavu wa ure nawo turaboneka muri komine ya Mudie warageze ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana nkuko twavyiganiwe nawe banyagihugu bahegereye. Yamarindi myavu nka KCR SNPK ntiraboneka. Urongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rutana asaba yaje kuzana iyo myavu kugira ngo ayikore amaguru masha ahandi ho abarimyi bashobora gucegwa. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Mwese mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yewe kunda shaka gutaha kandi byije nibi. Nago ije byose ndahwarenge ngo dutahane.
Yo fafa. Niko bivugana. Erego uko banyuri kure yogira ko haturubuye.
Yatehe. Kandi bya bintu sigaye ndabiharaye.
Reka vraiment.
Ndindiriye je dio dutahe mbonabwije.
Erega je mvuye muhira ubunyenesha. Mbe none no kuramukanya ntukiramukanye. Bite kwanze.
Eka shani gwiji diyo runeshe jumutu. Nisawa shani. Dawe nisawa.
Ego jevroma nisawa. Ubu shani habze kudura mutumunu wari wewese. Kani musigayamura basta shami.
Ego fremwa. Ubu yambu ya chumuto igur. Ahamitusiga hatuki itungi umustamu unzu. Oya nivi nzoro handa kuweni.
Ehi shime hiyo reero. Ehi. Awangi anu cha wirata.
Oya shatu kuirata. Ahanu munezeru. Ugu ala yara njohe ye jobi mneno kubugiri.
Ya kubuga.
Ego.
Utazi jewe sha sinenzi kwazi kukina kujya kose kwiruka hoho numuyaga wabona bose bakanura nk'abatavyumva
naje nakubesha sinarinzi kwazi kukina kujya kose kandi niko rwara yimereye ntishima ngo yishye heju we amavyivugira buhoro buhoro
eri guko niko ubona umuntu afite icazovamo navuga menshi abishira mu ngiro nta kindi nawe yarabahomye pe.
Yarahomye ngo uravuga. Kumukuko wiwe nta muntu numwe yabona haci.
Yego kweli. Nabajya ba defenseur wabona ko baca batangura kumukinira nabe kugira abamuvune afuma ba yatarabatsinda gose.
Bamufate gute.
Bamaje wabona.
Antuka tutabeshanye ga Yvette. Ekipe kushya yatsinze kubera kwa.
Reka reka.
Ahandi ho warabona ko bariko barajaba.
Cyane. Nawe machi heze. Wabonye ko baci bamuterura? Hewe. Je naguma njugumira ko aba mutahasi. Asha nawe ni wabugwa kwishure ryose. Ewe ni gitangaza rya muhungu
cyane. Aha tavugwa nubona ko yakoze ibikoringa ubu ni star sha.
Nabari ngiragendera hejuru namaguru ntakora hasi. Wemegwa kujya kose. Utegereza guca wishima frame.
Erega umuziki ce bwa bundi. Umengo si we yakoze bijya sha. Ubu namusize muhira ariko yikorera udukogo tani byo vuga.
Yobasha. Ameze neza frame.
Ha? Tidyo nawe ndamuhebye nditahi urazi ngene yatebe.
Oya murindire ntumusigesha ndagusaba.
Reka ndamutsidesha nimba nashaka kurara. Aho bwingu nyiherekereje nimba taho warugi. Kandi gwara ari muhira hewe. Ingo tuje kwiterera inkuru.
Yo kandi nani? Aho noza nkaba ndamwira mukiritsi.
Ingo sha tugende uje kumuramutsa nawe. Kandi byo mujyohera vrem. Uzi ngene akunda ko mwiterera inkuru.
Naje dakunda ko twiterera inkuru sha. Hoga oya reka ndabirekere nditinyirama. No hava sanga mama wawe nkabura uko nifata.
Basi mama yo kugira iki. Ntuziko imbere neza kandi do buje kuramutsa abagenzi nana kimwe.
Reka sha je nditinyira reka no kongerageze. Reka nzaza kumuramutsa undi munsi. Ingo ndakugeze imbere gato cyo ngaruka muhira.
Odi hapa. Karibu. Mbeha wa Rwanda nyabaki kona hatu mwega jokwe.
Kura mashahuri shahi njira. Mbeha nafugija kakaradio. Uwona masaha yorenga.
Aigyo nilu ngugu sari kumadzi.
Nashari.
Ukazura amemba. Atandaza kukusanga. Nawe.
Huhuwa. Eka naha kwa asha kwa anjiro ose jahe. Karibu shahu kukatewe. Uwura amburuga mumutu.
Mbuo mjinya nungu kumanezi kukuru mwikomu.
Mwenega shahu kwa tari wewe.
Mbeho huyo jenu yawe ni gudu.
Ni pole pole sha.
Ah, ni sawa.
Ehu ndashira hasi na wae cha. Antuk. Mundu zibi. Nzo wanambu kana gato.
Erika jora hatu kwe mutawa. Iyo ugwa na abi. Emi, umupiro wacho heba nukuri.
Yo, leka kufuwa kono sedira ekip.
Chagira vive.
Ha. No chanuru ura karisi. Nu, si jenzo wana ndakize, ngonsuvile kurite.
Banzu kile neza shaura ziko kugura tarugu fina. Eder nacho wihuti asha.
Ekipe ya anji.
Gwara yara ugusi garige. Hewe, ugya muhumu na kinera sadze. Ego, nakina nigi yore kareka
ujya kuwa ukamugiranya na jewe mere bitwe wa ekipe
em nabone so mwana
ujya cha petit joueur sha
yo uti petit joueur
kabisa
wa wibyo yakoze nokuri nimbatavyo wumvise
ibiki
byo wumvise yo iyataba wesha twari gutahazira yo yenda kurahiye
eh ajya ara mavamuhira sha
oya abanamba
hajya bibaza ngo nikimbe
eh
ahubwo sinumva kungene nawe utayibona
yoho eka no kuramubeshe niwe yaciye aduha umukino dukina kugira tubatsinde
tuzakazosubira
iyo tutabonawe emwe niba turazari zatose uraze ngene bijye hungu byari byugaga muhungu byari byuma
nuko naciye nkomereka nayo nawe ko twobakina
naho
twari twatanguye nabe twategeza kubatsinda ni yera ijya ni risque yafashe mu gushiramo gwara
oya haba namba ba
ifo ku buturondera abishoboye tukabaforma bakaza baramplasa ukomeretse
joke no amuru kwapfa aremera ko gwiruka mana ya
ntapfa
gwara no mukinyi vrum oya joke no wankuru kwapfa aremera ko gwiruka
yeah
gwara no mukinyi vrum nubu nta wundi ari mu kanwa kabo mwishure atari gwara he ubu no mustara kwiye bose gwara
none ko mupfa kwemera ibyo mubonye nibisanzwe
oho yesu
mupfa kubona uzi gutera gapira muca musara ngo nirurangiranwa Yamara, ntamenye ikibanda canje.
Nibigubugwanya cyane gwa.
Aracyo
mwapfuye gashe.
Ujya twofika ntacyo dusangiye.
Si byo nye.
Mwa kuntwara ikibanda. Abigira indahira. Hinge gato nkire gusa.
Reka ibyinzi gosha. Reka gwara so mwansi wawe.
Oya no mukuru.
Ahubwo ubuye ahubwo uraronso uzogufasha muri ekipe. Nkuburazo twumiza mwe na gwara muzokora tukuritere.
Ati tkana na gwa. Yesha ndaza kabumbu sinoja kujagara nujya muhungu.
Ah, uko nyene.
Ibyo yiga naje kubigira yo yahora. Nayo ngaha simwikambi.
Oya nawe reka gucuvuga uko. Gwara numukinyi mwiza kandi ari muri ekipe.
Ari muhere wawe.
Naje gutwara ikibanza ahubwo aje kunganira ekipe. Ibyo nturi kuribaza rero. Sibyo na gato kura no mu mutwe.
Nakwisabye sha.
Ika no kuri
nuno. Ibyo ni gwanya. Je mvuze uko nta kindi.
Ashe.
Kwanza. Ugite ko tumutaka umwanya mbega. Reka twivuge ibindi turekane njya mpunzi.
Ivete wehive mbere kutanyumva
ega ni murugo mawe nashobora kumvura inga
none ntiwoja kundabira ko inje byose cyangwa ukamufasha uwishinga kutera impande ya nyoka
mama nawe ega nari ko ndamufasha atambira mushire ku mezi bini nawe byo barazikorera ncandamure
none ngo yaraje waruhabaye pe nari nzi ko atazira sinzirira mu rugo
Eka huko na mwuse ya niri wendagenda. Ibira inga na chani chanda pito za sino vishira mungitanduko. Na wana asaze kwee.
Ni wawa asaze kusa huko dajeo tuko wona nugie kunha afuiza mashuka. Nuhu nobutogeji.
Haa maa nukwe na wa mashuka ya wa mashuka ya. Nuhu achati nyakotu achafu za kani
chati ya misa. Eh? Hama mungu mwenye mwenye mesaga hera ningo gani mwenye muyagura.
Haa mama wanje. Nuhu neza mwishwani. Ahuko maura mhagatendi.
Nanje
aho buranyibukije ko ngarane ngaha narateguye izo nzoja nejo erege jo nzoja kuramutsa nyogosenge
senge
eh
uvuga ndaruza ni yo ma tuzaje ne kumuramutsa ndamukumbuye ndari gusa
nawe no gukira mama sinzi nyene wabaye uburega yivete na namwe yoja mutajanye haya Kura gasha koshi chiwa
huu. Nijona wale hakuna na mungu. Nanyama watu jani nisi osu. Kwa nijenda ruzani yetuli kundaliwari. Zojana
chama. Hama jidiasha sigara na nande.
Mumbari.
Ushaka kusiga mkuru wawu.
Umugawa huyo. Arachake nekunda musangu.
Wala mamu mkore.
Azo sanguru kwa kushikatu garu.
Ipu kumanga usange jidiyo. Tuzojana hundi musu na hachu.
Njaya na wedi.
None nuzi kwa nama njayu.
Aha
twa kwijanira naho ntibyo bagiza kamwe Ah ivete tekeza muzojana urundi musi rapfuye reka gufyina ahubwo ma uzogenda ni iki
Nzozinduka mu gatondo ka kare nje gutegera imodoka sinzi ko nzoyironka ahubwo
Wizeza imodoka zazi shakaga mama Aho nuba nta uzoja Zatubona ugarutse n'ukuri wabuze.
Mbuze nzogaruka nyene none nogira gute. Gusa je ndazi kwiyo tuzindutse mu gatuturu. Duhora tuzironka buke buke.
Kubuga mama ndakubaze. Kujya wa telefone afana niweza haza gutwara na ya moto yiwe.
Ego he urazi ko ntoje ubwenge.
None.
Uzi ukuntu niriwe ndiyumvira ko nzobigenza nkabura. Aho sha.
Araba rero ararumubwiye kugira arayitegaje azozinduka hakiri kare mama.
Ahubwo nkumerekeze turaye tumubwiye umugani wawe. Chenyaruka nze gutekera kugira ejo nzobe nahejeje kare.
Aho gitwiyegiye.
Ahubwo mbe ndagutekera mupe musanga mpejeje. Hama tubane gufungura.
Aho mwana wanje.
Natwe mwe ntiduteba. Yego. Ni mu mero ta 10 tuzoba tugarutse.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA Radio yacu
Ijwi rya Amerika rigiye kuzarira abashikiriza ikiganiro cyihariye ku makuru avurwa mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Icyo kiganiro gishasha cyitwa Iwanyu mu ntara ngiye kuza muragikurikirana ku Ijwi rya Amerika. Ikiganiro Iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota 30 ku murango ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mumenyesha makuru Diane Nahazwe niwe agiye kuza aragitunganya Diane kaze ku Ijwi rya Amerika
Ego murakoze cyane gose Aloise kumikaze
Ikiganiro gishasha kizoba gishimikiye kuki
Ikiganiro cyacu gishasha kizoba citwa Iwanyu mu ntara kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira gose ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mihinga itandukanye babayeho tuzovuga kuvyerekeye kwihanganirana mu kutumva kimwe ivy'ubuzima butandukanye duhijamba abafasoni ugwaruka muri makazi bari kiganiro abatwumviriza bazotuyagira uko babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose butandukanye
muzokorera mu mihingi yahe
ahanini nkuko ikiganiro mwumva kimeze tuzaba turi cane gose mu ntara hagati dukorere kandi mu nkambi z'impunzi z'abarundi zitandukanye aho ntanga karoriro nkahitwa Inyaruguso muri Tanzania yiri mahama mu gihugu cy'u Rwanda yiri ahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nina Kivale mu gihugu cy'u Buganda naho tuzokwamba twabagendeye twashitseyo akatari gake
uruhara gwo umunyagihugu muri ico kiganiro n'urwanda
uruhara gwo umunyagihugu ruzwari runini cyane kuko azuba ari kiganiro gifatiye ku muzima umunyagihugu abayemwo bwa misi yose Amenyesha makuru b'ijuru rya Amerika rero bazogendera cyane izo ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'amakambi abanyagihugu tukabasaba kuzobakira neza mukabaganiriza mwisanzuye kandi tukanabatumira ndetse no kuza muratubwira n'abantu bo mu kibano mufata nk'akarurero kugira ngo abatwumva babigire ko iritari bike hariho umwanya uzoba wahadiwe baba ugwaruka baba bakuze bakurambere bamusanga mu kibano ari abantu bakuze bumva ngo urya muntu n'umushinga ntahe n'umufasoni canke n'umuntu yashobye gukora ikindi kintu kituma atamira nk'abandi kintu babona ko bumufatira kwa karurero gutyo rero asabikaniriza abandi iryo banga giwe uko yabigendeje hama bamwigire ko ikiganiro rero ni canyu iradio ijwi rya Amerika ni iradio yanyu mbaye ndabahakaze muri kino kiganiro
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko rero mubyumvise duhora tubazirikana aho muri hose maze rero turabashimiye cyane ko mwakomeje kudutega amatwi gusa mbere yuko mbikebanura mbibutse yuko nkuko byagenze kuwa gatandatu ushize n'uyu munsi mu Burundi bakoresheje imyirekano imyigaragambyo yo kwamagana umuryango w'abibumbye ONU kubera ibyegeranyo urimo ukora mu bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu bibazo by'agateka kazi na muntu ndetse n'uburyo bwo gushaka kohereza abantu bakomeza kubikoraho amaperereza maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza